Nkuru wandi koruguru wanza rwachi wena senare nguru ya komine muhamu uraru kwa bugi sakara chubutunzi Bujumbura ruzele kana kwa chumini munani ya waha nyuena wagabo gusa vose na warundi. Uru wandi korudonda gura mazina ya woyose ikirundi nubu kilisuru gilaruti wagiri wani ichaha chokuwa mukagwe kitera bgo wanuguhunga wanyumuteka na wigi hugu nawe negi hugu none wahani ishi hugu fungwa uzima bugabo gose. Abandi wagabo watatu wachiri wena senare nguru ikukira komine muhamu nyororo wimina kaminongibiri wagiri wani ichaha chokufasha kagwe kitera bgo babiri bo muri uwo murwi wari warezwe n'umushikirizamanza bakeka ko icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu barejejwe n'umucamanza. Abakiri urubanza uko ari 21 bategetswe kuriha indishi y'akababaro bahuriye ko ingana n'imiliyoni ya 600 z'amarundi azohabwa leta y'u Burundi kubera abantu bapfuye ibintu byononekaye harimo ivuriro ni ku mucamanza yategetse. Abahanywe kandi nibo babwirizwa kuriha amagarama. Urubanza rwaciwe mu ntahe yo kwa 28 ukwezi kwa kabiri umwaka ariko ingingo imenyeshwa bo yerekeye kwa 30 ukwezi kwa gatatu guheze. Ababuranyi nta mushingwa manza bari bafise. 19 muri bo bari bahungiye mu Rwanda nyuma y'ibitero bakoze ku butaka bw'u Burundi. Kwa 31 ukwezi kw'indwi 2021 u Rwanda rwabashikije igendereza ry'u Burundi hari n'abaserukira umurwi wo kugenzura w'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu byo mu biyaga binini za Afrika CRGR hamwe na ONU. Umukuru w'iperereza ry'igisirikare cy'u Rwanda General Major Vincent Nyakarundi yavuze ko icyatumye u Rwanda rubatanga ari intego rwihaye yo gusimbataza no guhanira amahoro mu karere hamwe no gukomeza umubano mwiza. Abo bantu 21 bakiri urubanza bagirizwa kuba mu murwi w'abaroberi ufatwa na leta y'u Burundi nk'uwiterabwoba. Inyuma y'iminsi mikuru u Rwanda rubashikirije u Burundi umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yasohoye itangazo avuga ko umunyapolitike Alexis Nduhije ari mu buhungiro yikekwa kuba ariwe yashinze Red Tabara yasohorewe umutahe mpuzamakungu.
Amatohoza amaze gukorwa arerekana ko ivyo bitero bikorwa n'akagwi k'iterabwoba karongowe na Alexis Nduhije ari nawe ari ku isonga ryako. Kubera ko abo barongoye ako kagwi twavuze bataba mu Burundi, twaciye dufata ingingo yo kubasohorera imitahe mpuzamakungu kugira ngo ibihugu bibahaye indaro bibahagarike hanyuma bibashikirize ubutungane bw'u Burundi bacirwe imanza.
Urwo rubanza ruciwe mu gihe imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda yayatosekaye mu 2015 inyuma y'irikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu Burundi bamwe mu barigerageje bagahungira mu Rwanda irikiranagurwa. Inyuma y'imibonano y'abategetsi batandukanye bo ku rwego rwo hejuru barimo President Ndayishimiye na Kagame mu mpera z'indwi habaye agasunuzo. Umugambwe Zende David De uri ku butegetsi mu Burundi wahora uhamagarira abanywanyi bawo kuja mu mabarabara gutuka mukuru w'igihugu cy'u Rwanda warungitse mu mpera z'indwi intumwa kuja kwifatanya na mugenzi wawo utwara igihugu FPR Inkotanyi mu Rwanda wari kuhimbaza imyaka 35 umaze ubayeho. Cyriaque Nshimiyimana icyegera cy'umunyamabanga mukuru wa Zende David niwe yari umukuru w'intumwa za Zende David yateye amashuri u Rwanda n'indongozi zarwo zikomoka muri FPR.
Imyaka yo pere Inkotanyi iri ku butegetsi mu Rwanda turabona ijagiye birakogwa cyane cyane iterambere giye mvuga nti nkubaza mu Rwanda kenshi itemerere mvuga nti rifatiye ku bintu bibiri umutekano mu gihugu ica kabiri isuku na kabirya mugabe yo pere Inkotanyi washize mu gihugu kugira ngo kibashe gutera imbere ndetse n'amakungu acizere. Uno munsi aho Rwanda rugeze mu byiterambere rwashobera kubera karorero n'ibindi bihugu bibanye dusangiye umuryango turabishima by'ukuri.
Uguhanahana abagizi ba nabi abatwara intara za Cibitoke n'intara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda babigaruseko mu nama yabahuje hagati mu kwezi kwa gatatu guheze. François Habitegeko umuyobozi w'intara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda
twumvikanye ko pande zombi dufatanya kubera ko hari bamwe mu bagishaka guhungabanya umutekano cyane cyane baturutse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aharindiriye imitwe yitwa intwaro n'imitwe y'iterabwoba. Bamwe bakaba bagifite gushaka kwambuka guhungabanya umutekano w'abaturage cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda baciye mu Cibitoke. Twumvikanye rero ko tugiye kuganiriza abaturage cyane cyane bo mu makomine ya Mabayi ndetse na Bukinanyana bareke kuba baha ubufasha ubwo ariko bwose cyangwa se kuba bagwa mu mutego kuba bakwifatanya n'abo bagizi ba nabi. Kubafashije abo bantu cyangwa se uzajya bifatirwamo tuzajya tujya kumwereka abaturage akanagaragaza n'abamufashije kugira ngo bafatirwe ibihano abazafatirwa muri ibyo bikorwa byo gushyigikira abahungabanya umutekano mpande zombi twiyemeje ko bazajya bakurikiranwa bagahanwa
Alexis Nduhije yari yamirije kenshi byagirije by'ubutungane bw'u Burundi yavuga ko atanzira y'umuheto washira imbere ahubwo ubutegetsi bwa CNDD-FDD bushaka kumwambika ibara ariko ashimangira ko nabahisemo izindi nzira ari uburenganzira bwabo Eloge Urikaneza ijwi rya Amerika